Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru na Alama Juste Baringa
Mwiriwe nchuti wagenzi wa radio Nzamba Gateka Kawe Makuru tukabateguri ye aza kuhaga zekuli zino ngingo nguru nguru zikurikira Harimo ukwirengagiza ibijanye n'amatohoza y'inyuzwa rya Eringo Birakwiza munywanyi umugabo SNL yanyurujwe ukwiryemezo byinshi byaratanzwe haba mu mesha makuru kano mashiramwe y'agatekazi na muntu naho mugwi SNDH atacu ashimye gukora mishiramwe foko dibobo bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba gutanguza amatohoza Namugame guteza imbere abanyagihugu shoka mu gihe atavyigwa bikoze kugira byerekane uko abanyagihugu babayeho ivyo muraza kwitira mu mwihezo w'ishiramwe gishinze gukangura abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo parseme mu ntara ya Muyinga naho hibonekeza abagizi ba nabi basambura intate mwa amazi bakajya kugurisha imisaraba bakura ko amakusa ya gusa mukanya ido ni dori yagize
Inzamba
Ndasubiye kubaramutsa amatohoza kw'inyuzwa rya Eringo Birakiza munyanya umugambo SNL ageze hinyuma y'imyaka ibiri atawuza irengero ryiwe Icyo kibazo kibazwa n'ishyirahamwe FOCOD mu iketeri igira kabiri barungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uwa mbere uheze ubwo rwandiko rusaba umukuru w'igihugu gukoresha ubasha bwose ahabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko ategeke haba amatohoza akwiye kw'inyuzwa ry'iyo ndongozi y'umugambwe SNL muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rirare Pacifique Ntazwe arongoye FOCOD arerekana ko atamatohoza yigeze aba kandi iryo nyuruzwa ryaravuzwe kenshi ku mbuga ngurukaramenyi Ndwaza ngabo ivyagirizwe ikaba itigeze ibazwa na kimwe bofise niyongere arabitubwiye
Ishiramwe FOCOD muri iyo kete ryandikiye umukuru w'igihugu rimenyesha ko inyuruzwa rya Eringo Birakiza umunywanyi w'umugambwe SNL ryavuzwe kenshi inyuma yaho yaraherutse kunyuruzwa n'urongoye ikambi y'amajana 211 Eringo Birakiza yari yamaze umunsi wose wo kugerekereza rya 9 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2021 mu Maramvya ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura apakira ikamyo y'ibeni amatafari yariko ashira umukiriya wiwe mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura Pacifique Ntazwe arongoye ishyamwe FOCOD
mu gihe ibeni yari igeze hajya hafi yo kuri Shanika kwibarabara rya Bujumbura Gatumba Niho haca haza ipikipiki ihagarara imbere y'iyo beni kugira ngo nibeni cihagarara. Ako kanya nyene haciye hashika imodoka yo mu bwoko bwa pickup yari ifise imparati A/31. Iyo modoka yamenyekanye ko yari imodoka yagendeshwa n'umukuru w'ikambi y'amajana 212. Ikambi y'abashirikare yari icungereye hariya mu Rukoko. Uyu nawe akaba yari Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye. Iyi modoka yari irimo abantu bambaye impuzu z'igisirikare kuba haranamenyekanyemo umwe mu ndongozi za zone Maramvya muri komine Mutimbuzi
imbere y'agacerere karanze abarongoye igihugu kuva ico gihe hasigaye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahaguruka agategeka ubutungane gukora mu maguru masha amatohoza yimbitse kuri iryo nyuruzwa rya Eringo Birakiza
mu gihe inzego zose zashimye kwinumira no kutagira icyo zikoze twibukije president Evariste Ndayishimiye ko ari we wenyine muri kino gihe ashobora gutanguza amatohoza kw'inyuruzwa rya Eringo Birakiza ibi twanabikoze dufatiye ku kugene president Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga ko ababajwe n'ingene ubutungane bukora mu Burundi mu kurenganya abanyagihugu bo Burundi urwandiko twamurumikiye ruca ruhinduka igipimo cyo kumenya ko amajambo bariko aravuga barayukuri nuko kuba rukwiyeza ku Barundi icyo azokora nicyo kizokwerekana ugushaka afise mu guheza aya mabi akorerwa abanyagihugu b'u Burundi
Ishirahamwe FOCOD rimenyesha ko rizobandanya gukebura ubutegetsi mu gihe cyose kabaye inyuruzwa ry'umunyagihugu FOCOD yandikiye umukuru w'igihugu kugira ntazosubire kwiteza utunyoni ngo nta makuru afise kuba babanyurujwe
bufise niyo ngenda gukengukiye mu gisata cy'ubutunzi naho ni intwari ibereye mu gihe abategetsi batazo bafise itegeko ribategeka kubanza kwerekana amatungo bafise imbere y'inyuma yo kuja mu mabanga y'igihugu bizobora ko igiturire kiranduranwa n'imizi mu Burundi ibyo ni bimwe mu bisabwa n'ishyirahamwe Molikom gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Ni mu kiganiro byaremesheje kuri wa kabiri komesha makuru imubwiye kuri wa kabiri ariho hibukwa imyaka 20 iheze ibihugu bya Afrika bishinze umukono kwiyemeza kugwanya igiturire. Gabriel Rufyiri arongwe iryo shiramwe abona ko igiturire mu Burundi ariyo ntandaro yo kuba mu bihugu bya mbere bikenye ku bigabane yose yo ku isi. Umukurikira
mu mwaka 2005 icyo gihe u Burundi bwari mu bihugu hafi 27 cyamuzwe no kugira iturire. Mugabo uno munsi u Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere cyamunzwe no kugira iturire. Ndabahaburonera gusanzwe mu mwaka wa 2005 u Burundi bwagirije 130 n'amanota 23 ku ijana. Aha byari ibihugu hafi 170 ariko mu mwaka w'2002 ni ukuvuga mu mwaka uheze u Burundi bugira ubwo 171 ku bihugu hafi 180 kandi tuzagize mu matohoza bukaba bufite amanota 17 ku ijana. Murumva neza yuko twamanutse cyane mu bintu bijyanye no kugwanya igiturire. Ikindi nagomba nibutse ku bijyanye n'aya masezerano yo kugwanya igiturire ni uko amasezerano n'amasezerano ahamba ni itegeko ryemeza ko u Burundi bwemeye kudashyira mu ngiro amasezerano. Rero byari byaduhimbaye cyane tuvuga tuti u Burundi bwiyemeje kugwanya igiturire. Muri aya masezerano ya Afurika yo kugwanya igiturire icyaha cya mbere ni byo gutunga bitagaragara y'umuntu yakuye ubutunzi icyo bita arishisima irifuse. Iki cyaha na kino gihugu cyacu turabona ko kihari. Mugabo none ariko akubwira ngo ikintu cyacu kigwanye. Hariho ikindi cyakurikira ni cya cyitwa blanchiment de produits de corruption, ni ukuvuga kunyegeza ibintu byavuye mu biturire ukabyeza. Kubyeza rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga nk'umuntu yaroze amafaranga yakuye mu giturire ashajyana nko kubaka amavuriro, agashajyana kubaka amashuri, agashajyana kugura amasyo, ni ukuvuga imitahe mu mabanka ya nariya. Bya bibiri rero ni ibyaha kino gihugu cy'u Burundi bidahanwa. Inyuma y'imyaka 20 u Burundi bushyizeho ibikomo aya masezerano. Ibintu rero ni ingorane ikomeye cyane ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu. Ni uruhara rw'amaradiyo remedia n'amashyirahamwe yigenga ku sosiyete sivile. Aya masezerano ategeka ibihugu bya Afurika yuko amashyirahamwe yigenga n'imenyeshamakuru bigomba kugira inkuru zose, bigashyikira inkuru zose zishobora kuboneka ko hashobora kubamo igiturire. Nagomba rero tugaruke gatoya ku ngaruka mbi z'igiturire. Ubwa mbere mwamenya yuko igiturire kirazinganika intwari ifatiye ku mategeko, icyo twita etat de droit. Kiratuma mu gihugu haba ikintu twita akajagari y'anarchie muri administration. Twasaba yuko abari mu nzego z'igihugu berekana ubutunzi bwabo. Kiranoneho ni rwego rushingiro ry'u Burundi rirabivuga. Ikindi twagomba gusaba abatwara ni uko bokubahiriza ibi bita kutabangikanya amabanga. Abatwara usanga bari mu rudandazwa. Ni ukuri turasabye abatwara bave mu bintu by'urudandazwa.
Muri icyo gisata nyine hagwa harakeneye gushyirwaho mu Burundi umugambi w'igihugu werekana ingene abanyagihugu babayeho. Narijya muri kino gihe igirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe. Ako kamo gategwa n'ishyirahamwe PASEM gishinze gukangurira Abarundi guhindura imvugo n'ingendo mu gihe kuri wa kabiri amakunga yimbaza umunsi wariwe igirana ry'abantu ku isi. Fositino Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu aribaza ingene u Burundi buzomenya ibyo abanyagihugu bakeneye mu gihe atamugambi ujyanye no kumenya ibihe bahanze uhari.
Ku munsi ushyitse igihugu cy'u Burundi kuma kivugwa ngo ko ari igihugu cya mbere gikenye ku isi bungana n'abanyagihugu bacu baba bakenye. Ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa n'ibindi bidanze bivuma biduga, hanyuma Abarundi bakiyongera ku rugero rudasanzwe kubera todo fekonditi gumari abarenga abana batanu ku mukenyezi. Ukabona ubu umuntu umuryango usigaye urima aho urima ari munsi y'inusu y'ihegitari, hariho 30% y'Abarundi badafite aho barima. Usanga abenegihugu biyongera gusumba umwimbu mu biribwa ngino wiyongera n'umwimbu muri rusange nyine wiyongera, bigatuma rero ibintu byo gufungura nabi biguma bigaragara. Ugasanga iby'indero biragoranya, abanyeshuri ntibiga mu buryo bwiza, usanga ari benshi mu mashuri badafite ibyangombwa hamwe ugasanga muzamagara y'abantu ibisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu nk'umuganga umwe ku banyagihugu ba runaka ntiturabishyikira ugasanga n'abanyagihugu benshi baracaba ruguru bagasimizwa mu bisagara mirongo icyenda ku ijana ugasanga icyo bita pression sur'environnement mu bidukikije ni nini cyane mbwa muri icyo gihe twavuga yuko mu gihe hagiyeho umugambi wa vision Burundi 20 karane wo kwibucura giteye imbere mu mirongo itandatu bakaba ariko baravuga ibijyanye na budget ifatira ku migambi ariyo budget programme twavuga tuti hategereza gutegura icyo bita politiki nationale de population ni ukuvuga politiki ivuga ingene iby'abanyagihugu biba byifashe n'ubuzima bwabo ibisho bita tuba tuti none dushaka abarundi bagwirana gute dushaka umurundi afungura gute kangahe ku munsi ibiribwa bimeze gute umurundi yigira ahantu hameze gute umurundi yivuza gute umurundi afise isuku rimeze gute habaye aya ubwozi bwa sugumu ingene babwifashe umurundi afise ikipima gute aracarara ku kirago arara hehe umurundi afise amatara za elektrisite interineti ndabura mu bisagara bangana gute amabara bacanwa ameze gute barafise ubutungane ibyo byose rero ugashoboka tuti nibyo twifuza ku ihangiro rikurikira
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
hajyo inzamba agateka kawe tuandanye no makuru tabanze mu gisata cy'akazi n'abakozi hari icyizere ko leta n'abakozi baheruka gushyirwa mu bukukuruke bumvikana ibyo byemezwa na service ntibantunganya arongoye mu gujejwa ibiganiro mu kazi abishinje inyuma yaho ibonekeje imidogo y'amasendika y'abakozi bo mu bisata by'indero n'amagara y'abantu bahakwa abakozi bakukuruka ku myaka mirongo itandatu service ntibantunganya akavuga ko uwo mugwi nzogira icyo uterere mu gihe leta n'abo bakozi bazobisaba akabivugiye kuri mikoro abagenzi bacu kuri televiziyo radio na televiziyo isanganiro
icambere no vuga no kubwira abari kwadukurikira icarico uyu mugwi uvuze uraba ibiganiro mu kazi mu gifaransa bita CNDS Comité National de Dialogue Social kugira bumve neza ico ushinzwe ico ugerageza gushikana ko abo biraba no mugwi ugizwe n'abaza baserukira leta ubwambere kumukoresha abakabiri barimwo n'abakoresha abagatatu n'abakozi abo nabo baserukirwa n'ishyirahamwe mpuza amasendika ihambaye irikuru mu gihugu muri kino gihe iryo shyirahamwe ni COSIBO iyo rero hari ikibazo cabaye kiriho kiboneka umugwi wo nyene urashobora gufata ingingo yo guhamagara abo bantu uti twebwe turabona yuko hari ikibazo nimuze mwicare muganire canke mbere ukagira uti nimuze mwicare muri ivyo mugire ibiganiro bita mu gifaransa negotiation hanyuma kandi harashobora kuba abo nyene biraba bagira bati jewe ndabona ko ngaha ndiko ndarenganywa reka ngende gusaba uriya mugwi uheze utunganye ivyo biganiro gushika uno munsi rero abatwebwe mu biro vya CNDS baba iyo migwi ari leta canke abakozi nta n'umwe araza kutubwira icyo kibazo ngo nimuze mucicarire abanamba turazi yuko umushyiranganji ajejwe iby'akazi icyo kibazo ariko aragikurikirana aha rero wumvise yuko ariko aragikurikirana twebwe ntitwaca tugira naso ngo tuje kugira intambwe ishobora kuza konona ibyo ariko arakora mu gihe cya none hagize ibigorane rero bakagira bati reka natwe twidoreka byo kwitura uwo mugwi bagatuka kutwitura nta kibazo byo tuzobakira neza tubafashe mu biganiro uko dushobora twisunze ayo mabwirizwa kuko wavuze yuko haravuga yuko ngo bogiye mu karuhuko kizamo kuri ko tubyita twita pension bafite imyaka mirongo itandatu n'itanu ariko uko ndabibona jewe mu mabwirizwa ariho uno munsi byarahindutse ubu kuja mu karuhuko k'izabukuru batangurira ku myaka mirongo itandatu je nogira nti abantu ntibatwagwe narize ngo kugira ngo ntibatwagwe n'agashavu k'iyo ngingo ahubwo bagende bumvirizanya barabe amategeko nabivuze amabwirizwa ico avuga hama bayubahe bayubahirize
mu ntara ya Muyinga ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu haribonekeza ubugizi bwa nabi mu itongo ry'abapfuye riri ku mutumba Kinyota ni muri komine n'intara ya Muyinga ngo ubugizi bwa nabi bukaba bufatiye ku bantu barandura imisaraba y'ibyuma bakacaje kuyigurisha ngo ubugizi bwa nabi nk'uko amakuru ava ngahe Muyinga byemeza
ngo gukorwa n'abana bamaze gutandukanya icyiza n'ikibi mbere babiri muri bo bakaba bamaze gufatwa musitani wa komine Muyinga Amedeni Sago akaba asaba abanyagihugu bo kuri uyu mutumba kwikanura bagata muri yomba bagizi banabi n'inkuru ya Pierre Gahungu.
Abana babiri bafite hagati y'imyaka 10 na 12 nibo bafashwe ku munsi wa 6 w'indwiheze muri ubwo bugizi bwa nabi bwo kwiba imisaraba y'icuma ibiri ku ntate mwa ziri mu itongo ry'abapfuye riri ku mutumba Kinyota muri komine Ntara ya Muyinga. Iyi misaraba nk'uko amakuru dukora ngaho i Muyinga bitumenyesha icije kugurishwa ku ibarabara rya mbere. Umukenyezi umwe mu bafite ababo muri iryo tongo bari bubakanye imva yiwe yasambuwe avuga ko ibyo byamuteye agahinda birenze urugero. Sitantiri wa komine Muyinga Amedeni Sago aratera ibyatsi ubwo bukozi bw'ikibi agahamagarira abanyagihugu bo kuri uwo mutumba kubera ijisho intwaro kugira izo nkuti z'ikibi zifatwe maze zishengezwe imbere y'ubutungane. Ubisha bene ubwo bwo gusambura intatemwa bukaba atari ubwa mbere bwibonekeje muri icyo kibanza. Muri kahise ka hafi iruhande y'imisaraba hakaba harige amakaro asharije intatemwa.
Pierre Gahungu akoze mbere yo gusozera aya makuru mu kucana agakino k'umuhari horani agateka kazi na muntu iteka agakino tunywere mu gakuzi.
Tunywere mu gakuza nagakino mutegurirwa n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka mukagashikirizwa na hajyo inzamba agateka kawo.
Bekashi cha weka kima sa mama changa uja kushire ega harakei elegu hafu chere ikuwa
nukulikudu manu koga nuhok ahubwa ma uge naifti kindabje mwena pap
ama kunye utanyo nukaja kushuri ibu tukgiru lakukiru kwe kushuri niviki na mafaranga lakutumu
oyaha mama cha mafaranga ahubwa ufanyi awatara agenda Mungu ya zinda wabji.
Eka nuhara ajore kanda muhamaga. Hewe. Mota. Ere gangwa hano.
Ibi kuda hoka ye.
Emne ni kashima.
Hawa ichi.
Namachi. Sanga hanyangu njokura owa mungu yemi ya kujia ya adoni.
Mungu uga kima.
Ibi.
Uga kima wawo. Nguhari kesha hapu.
Aje kutu.
Sasa. Gatsasa. Nuhariwa
papa. Zewe ni vitu. Buge na viha gari.
Tama isukara. Gwishi.
Ego na viha gari.
Wat. Uti wa gizwishi.
Jewe na viha gari. Nuhu zimbara na vizi mbele anje. Asha kajua fisi. Jewe ni rongari mungu ye me kumwa.
Wiki. Agus kwa raja kutuwa kwa nuru. Kwa fisi kengu. Kwa nuru. Wanza wiku heza mashuri.
Oh ya yomutani.
Na weni ya wakukunda. Harakuri mbiru heza mamoha.
Nonega papa. Hamana wa mwitesha. Uzugute kondo suwa kurungu. Nonaka shuwa yu mkoga shu mugamu.
Wiki. Na mkoga yiza uru mugamu. Aya. Ugiwa haba wakoga.
Ndako enda garu. Ugiri za so iyo manu wakubari eni.
Izo jesu mepshikishi. Jewe hawa wakoga wa heze wata mashure Mwagie kuro ongo Mwaza
uze mwari
Izo jewe sindabi kwe mire Uteza kwe hika Naka mbili uzoi heze Uchugeni Uze uiteze mbe Uteze mbele uja Nigi hubu chafu imare
Tumwe munga kuza
Nyano tuchedu sozera no makuru mwakoze mwese abari ko baradukurikirana ane majesteri na yabashikije nkaba ndabakenguruke nongera nshimira bagenzanje bamfaje kuyegeranya mugiteka nitekane nawuta.